You already know.
Nakiti Benny, Ravi Nyumi Borotsi Bay. Iwanje nabi no siteni soho kareru kuri baby. Be baby, be baby, soho kareru kuri baby. Be baby, be baby, soho kareru kuri baby. Kweko, kweko. Oh, LG Oleg. Zadem, 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 zadem. Murakura.
Ego turakura.
Bugachane murakura.
Ego turakura.
Ndabona umutahe ndakarura. Zimari, zimari, zirasari wanje ntaguhombesha no no. Jesse ni beshiri, kokwa biri bugira. Hauki mizigo yiri bugira. Sho yabana bazi kunyonga.
Hey, bazi kunyonga.
Gukubura gukoropa byo biri mu heavy. Mutama watutangura kwinyegeza kuponyoka 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 kukamengo turi muri kombolela oya pu. Let's go ko 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 kora yume nyaruza 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 mbike
korayo
korayo korayo yume
korayo
nyaruza mbike
korayo
korayo suke buke antu kavre mouth of rice and b b b poska cheka. Mwili wote katetema
ma.
Macho yake kalegea
ya.
Jasho kama angika.
Jasho kama angika.
Buridiga, buridiga, buridigi. Vipyose ndi choto moya. Barabi, 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 barabi. Sababana nivisi zani noti mzehe di. Naho yobi kitisi di. Oya si homba homboka. Ndazo zikupoma kuibomboka voma. Ukipenda maselect. Kuna demu za mapeti. Imadi ni mamba, wala kina muziko apa. Ta, ta, gata, bibi kufuga hikwande na kata. Doctor, you know is my name. Uwundi kone sere nomo nino game, shaka bose ndaba hey. One by one, abana bigie hewani, hewani, hewani. Uru mana gara gara, kira mana giri bidiri bindi. Nibi ndi bida barabara, banu zi barabara.
Hanyo wa mic.
Ne upang shaka kuba. Ko, 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 kora yume. Nyaruza, 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 nyaruza mbike.
Korayo,
korayo, korayo, ne.
Korayo,
nyaruza mbike.
Korayo,
korayo, suke buke. Antu kavre mouth of rice and yo,
Neonek.
Yes,
we urakaze.
Jean, Australia. Saido, Canada. Divan, Cape Town. Zion, USA. Brown, UK. Young B, Alex. Jesse Mvugwa Mwizina.